Iri ni Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu
Ndiende hano Kampala Uganda.
Jende mgitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inkino zirashobora gukoreshwa mu bijyanye no kugarukana amahoro no gusubiza hamwe abantu baba bashiramiranye. Ni muri iyo ntumbero ishyirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje gukoresha inkino mu kurondera amahoro no gusubiza abantu hamwe. Peace and Sports International ryagirishije inama ya 12 iminsi itatu i Monaco. Iyo nama yatangwe ku munsi wa gatatu w'indwi iheze, tariki 11 irangira itariki 13 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Yahuje abantu bagera ku 600 bavuye mu bihugu 90 byo ku isi. Steve Derrick ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino wo mu Burundi aba mu gihugu cy'u Sweden, akaba ayoboye ishyirahamwe Sports for Hope, Sports for All, no kuvuga inkino z'ibyizigiro zitarambiranye. Mutumire ndabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Muri make nibihe byaganiwe muri iyo nama?
Nuko rero iyi nama igira 12, ni inama mpuzamakungu yama itunganywa ku mwaka ku mwaka n'ishyamwe Peace and Sport, ishyirahamwe risanzwe rifite icyicaro muri Principauté ya Monaco. Muri iyo nama rero uyu mwaka ikivugo cyari ugushyira imiti hakoreshejwe ibikorwa bijyanye n'inkino. Ni inama rero yari yitabwe n'abantu bakomakomeye ku isi, na cyane cyane abantu bafasha mu bijyanye n'inkino mu kugarukana no mu bijyanye no kugarukana amahoro no mu bihugu bikenye, ibihugu biki nyuma y'amajyambere, aho rero inkino usanga zikoreshwa kugira abantu muri ibyo bice bagakana umunezero, bagarukane ibyizigiro, bashyire hamwe bikiye mu nkino.
Muri abo bantu harimo n'abantu rurangiranwa mu bijyanye n'inkino, n'ikihe gihagararo n'iyihe ntererano bashobora kugira muri uwo mugambi wo kugarukana amahoro biciye mu nkino?
Urakoze cyane. Ishyirahamwe Peace and Sport ni ishyirahamwe ryatanguye mu mwaka w'2007, imyaka ibiri gusa inyuma yaho mu 2009 abaritongoye bafashe ingingo yo kwegeranya abanonotsi, abakinnyi bagiye barakumbi yatwaye umudari w'inzahabu mu nkino za Jeux Olympiques zo mu 1996, ubwo nawe n'umunonotsi Venice Niyongabo. Abo rero nibo iryo shyirahamwe ricarikoresha, na cyane cyane kuza baraseruka muri aho hantu ibikorwa by'inkino biba biriko birarangoye ijana. Mbere rero no muri rino koraniro kaminuza mpuzamakungu rigira 12, abarenga 40 barashoboye kwitaba iryo koraniro.
Izo nkino turako turavuga ko zishobora gufasha guhuza abantu baba bashamiranye. Wo tanga karorero aho izo nkino zagize uruhara rukomeye mu guhamika amatati hagati y'abantu?
Murakoze cyane. Nuko rero sijewe sanzwe nkurikirana cyane ibijyanye n'inkino, ariko mu nyuma mbere kubera kwitaba cyane aya makoraniro y'iri shyirahamwe mpuzamakungu rya Peace and Sport, narabaye icabona yaho bagiye barahuza abantu bavuye mu bihugu bisanzwe bidacana uwaka. Novuga yuko nko mu 2006 hari ingorane zikomeye hagati y'ibihugu by'u Burusiya na Ukraine, aho rero baratumiye abavuye muri ibyo bihugu baraza barahiganwa imbere y'isinzi y'abantu bari bavuye mu mice itandukanye y'isi, barahiganwa babona hanyuma kandi barabereka yuko inkino zishobora guhuza abadacana uwaka. Hanyuma kandi no mu mwaka uheze ibikorwa nk'ibyo byarasubiye biraba, aho ryari ikoraniro rigira 11 ryabereye mu gihugu cy'Ubugiriki, aho rero naho nyene sinari imbere jenda nabizi yuko hari ugushamirana gukomeye mu bijyanye na diplomasi cyangwa mu bya politike hagati y'ibihugu by'Ubugiriki na Turukiya na Chypre, aho rero naho nyene barashoboye gutumira abanonotsi abakinyi bavuye muri ibyo bihugu baraza barereka amakungu yuko inkino zishobora kubahuza, inkino zishobora gusubiza hamwe n'ababa badasanzwe bumvikana. Ibyo rero nibyo niboneye kandi byagize inkurikizi nziza muri ibyo bihugu. Aho rero sinosigi inyuma ibihugu bya Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo mu nkino za Jeux Olympiques za Iber zabere muri Korea, ibyo bihugu byaragiye hamwe bigira umugwi serukira gihugu nico gihe mbere no bamenyesha yuko ariyo ya mbere ni umudari w'inzahabu nkino za tennis de table, tennis yo ku meza. Ibyo bihugu bibiri byari byafatanye bya Korea byahaguye biba ibya mbere bikuba bitwara umudari igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe kirurangiranwa muri izo nkino za tennis de table.
Urakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise mukundwa uratumva.
Ego mwiriwe, ndabumva.
Ego uri he?
Ibujumbura.
Ego ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro ushikiriza?
Ego ni cyumviro kijyanye n'ikibazo, reka mpamya shimere ko mwakoze ikibazo nk'icyo kiryoshe.
Murakoze.
Tama kandi mu ndamukirwa umutumire, nimenga ni Steve Derrick nimba ntihenze.
Ego.
Muri wa Steve Derrick, amakuti mise.
Kuri ni meza ndakomeye nanjye.
Ego ndabashimira cyane ukuntu mwabaye bari mu nyamakuru beza mu cyanya cy'inkino. Numva kandi kuba mwabaye mutumwe mu kiganiro ni byiza cyane. Ego hanyuma nshimira n'ijwi rya Amerika ko ryatanga ikiganiro. Hama yandi babwire icyiza na kengusa mu bijyanye n'ibyo gutunga inkino guhuza abantu bari mu matati. Kenshi abari mu matati iyo bashoboye kurongo bahuza bashakana nk'ibi by'inkino bari bagira ibiba biri ko birabahutandukanya, hama kandi bakaryoherwa n'ibibahuza ko urukino nubwo ubugwayi usanga aragura ugira gute maze kandi ukanezerwa hanini niba biko biraba. Rero icyo byo nosaba ndifuza ko abo bishobora botunganya na cyane cyane agatunganya uburyo bushoboka bwose barahuza zigira inkino zihuza ubaruka kugira ngo baronke rezo pasi dore baronke ibyo bafatira. Ibyo nabyo byofasha ku buryo usanga ata muntu aronka ibimutamaza. Sinzi rero ko aya mashyirahamwe yabo ko hari ikintu bashiterekanya gukora kugira ngo ahanini izo nkino zishobore kuhagura uburere no gufatira urwaruka maze ibindi bibasamaza. Murakoze.
Reka bishure.
Murakoze cyane, ndashimye icyumviro cy'uwo munywanyi kuko mwumvise uko hanini naguze ku rwego mpuzamakungu. Ariko rero no natanga akarorero ku gihugu cy'u Burundi gihugu usanzwe mbamwo, aho rero ndibaza yuko ibibazo biri mu gihugu ababikurikirana barabizi, ariko rero ngaca mbona ibibazo biri hagati y'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ibibazo bikomeye cyane. Ariko rero ikibabaje nuko ibyo bibazo byahabwe bitandukira n'ibijyanye n'inkino, ibijyanye n'umuziki, aho gushika uno munsi usanga inkino ziteguriye mu Rwanda abarundi batazitaba, inkino zibereye mu Burundi abanyarwanda batazitaba. Ibyo rero birababaje cyane, nacyo gituma rero mu byo nashoboye gushikiriza mu bo twashoboye kuganira muri rino koraniro, nashoboye kubasaba yuko imbere yuko bandanye baraba muri ibyo bihugu byo bya kure boza no bihugu by'u Burundi n'u Rwanda bakaraba ngene inkino zo zito zikorwa mu mporero kubera ibibazo bijyanye na politiki bijyanye na diplomasi y'ibyo bihugu. Ibyo rero ndibaza yuko binigiye mu menshi cyane na cyane cyane ugwaruka. Aho rero none abamenyesha yuko nacyo gituma kuva mu mwaka w'2017 nahavuye ngira ishyirahamwe mwabuze ni ishyirahamwe rero ni ahanini yuko guhuza rero ibyo bihugu, guhuza mbere n'abandi bo mu karere mu bijyanye n'inkino, kugira twerekane ubushobozi budasanzwe buri mu nkino mu ntumbero yo kubumbatira amahoro, mu ntumbero yo kubumbatira ubumwe n'urukundo. Ni nacyo gituma rero notera kamo mbere abariko baratwumviriza, ara bari mu Burundi, ara bari mu Rwanda, na cyane cyane mu nzego zikomeye, yuko bogerageza bakaza barorohereza abanonotsi, abakinyi, na cyane cyane n'amashyirahamwe yifuza gutunganya izo nkino, kuko inkino ntizivangura, kugira nta woca kure umunezero abarundi bagize Burundi burosikike kujya mu nkino za nyuma za kane zaheruka kwera mu Misiri mu kwezi kwa gatatu gutunganije na Gabi Bujumbura. Ndibaza yuko umunezero wabaye ujya munsi werekanye inkomezi kandi zidasanzwe ziva mu nkino.
Yego, Louis ari ku murongo kandi. Louis, uratwumva? Uhamagaye urihe?
Mwiriwe,
urihe?
Ndi mu Kirundo mu Burundi.
Ikibazo cy'imviro?
Cy'imviro cyane ifite. None inkino mu ntuze ya mu Burundi. Twebwe inkino turatemera. Ngiye kuva kare namye nkurikirana ikiganiro. None...
Alo? Alo, alo, Louis? Louis, uratwumva? Louis twamutaye ku murongo wa telefone. Reka tuvise kandi ku murongo wa telefone Emmanuel. Emmanuel, uratwumva?
Ngo ndabumva nyakwa kuri Amerika.
Uhamagaye uri he Emmanuel?
Ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi.
Uvise ikibazo icyumviro?
Ndi cyumviro nshaka gutera kumwe n'Imana umutumire yumviye ku gihe cy'umviro.
Yego.
Yikiye mbona kabisa n'umutekano mbere no kumushimira cyane. Ni cyago cyaje gukaniye Burundi no Rwanda. Bamwe turagira inyini. Bamwe turagira turacyaka ibati guri ino bari nibazitabe. Kuri cyane bari gwaruka cyane cyane kuko twarenganywa cyane. Ni kuba yuko ubu tuguri ino. Duza u Rwanda no Burundi kugira ngo tuse kunwana nka mbere. Biba bigiza kabisa.
Murakoze.
Ego gaje mukano mutumire nawe tumushiri ukona ajumba kunyumvira cyane iyo byo byaza kuboneka amahoro n'umutekano mu bihugu bibiri amahoro abari yoyo.
Tura bashimiye cyumvira cyane.
Ubu bitaniye barata ya Tanzania, Tanzania turajyana imigendanire myiza, nta ngorane zino ziraba, turahuza. Ubu ndiye ko no Rwanda twahuza nk'uko. Ego mu gihe cy'iza kuri Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mutumire mwavuze ko muri iyo nama iheruka yiri ishyirahamwe Sports Rere kacu, ico cyumviro bacakiye gute?
Ico cyumviro baragishinye cyane kuko hari nabeshi usanga batanabizi, kuko uravye nk'abakinyi abanonotsi basanzwe bari muri mubo bita aba champion de la paix, aba champion b'amahoro, usanga ari aba benshi bava muri bihugu bya Buraya, muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu karere si benshi. Ariko rero narabize n'umurundi ariko na wenyene ya aba kubera imyaka myinshi amaze mu gihugu cy'u Bufaransa, ahiganwa nk'umufaransa mu nkino z'abamugaye kuko asanzwe afite ukuguru kumwe. Amaze gutwara imidari ine y'inzahabu si yose, kandi bose baramaze kuza mu Burundi. Narabasabye yuko nabonyene ari nk'amwe bo bitwemerera boze baraza mu karere kugira aho bari, usanga bahurumbirwa, usanga abanyagihugu bahurumbira ari benshi. Ndibaza yuko abo barabinyemereye baranyemera yuko igihe cyose ko batuma ko bazoza mu muri izo nkino twaravuye kandi mbere n'umukinnyi rurangiranwa Didier Drogba ibibazo biri mu Burundi n'u Rwanda ntabyo yaranzi mu miteze mu Burundi no mu Burundi urashobora kuza na cyane cyane kadufasha muri bino bihugu bibiri u Burundi n'u Rwanda bakongera bakarabana neza mu bijyanye n'inkino kuko biraboneka yuko abari ko baragwa mu mporero n'ugwaruka atani icyo rudira muri bya politike ariko usanga n'amahigano batakiyitaba kubera guhangana mu bijyanye na politike biri hagati y'ibyo bihugu bibiri benshi rero barabyeme kandi babyakiriye neza benshi bambwiye baravuze ati tubwire gusa turaza
tugaruka ku mirongo ya telefone Joel ari ku murongo Joel kibazo icyumviro
Hello
Ego uratwumva
Ego ngawo
ufise kibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza
Icyumviro cyanjye
Ego
Icyumviro cyanjye ndirumbona ambona amaleta ubwo yahamo kujya kera ibintu by'inkino byaradushimisha cyane asanga ibintu by'inkino abakinnyi b'u Rwanda baragenda gukina Bujumbura baraza gukina mu Rwanda ariko ubu ngubu nta biherutse byahavuye iyo kintu nabasaba mbona leta yo kongera kujya hamaze kongera kumera nka kera kwari ni bintu byishimishije ibihugu bibiri bigenderanye abari sawa ibintu umuntu ari mushimisha cyane cyumvire cyane cyari
turabashimiye ku cyumviro cyanyu abe nawe nyine ari ku murongo Albert watumva
yego ndabumva neza
uri he
ndamukirize umutumire
yego arabumva
mu Burundi
yego
Ego ndamukirize umutumire.
Ego barabumva.
Nasa ego none nakongene mworaba mugatunganya inkino zihuza Burundi n'u Rwanda kugira ngo iyo mishamirano ihari ihave kuko inkino iyo zihari abantu baratuma biyumva neza bakarema neza hanyuma abantu bakabaho mu byiyumviro bimeze neza kuko urabona yuko abantu bato bato iyo mishwamirano bacabagwa mu mporero ariko mugabo ibyo batunganije inkino zibahuza u Burundi n'u Rwanda n'ibibazo byavuyeho abarundi tuzobaho neza n'abanyarwanda tugiranira imigenderanire neza nk'aho bakinira inkino u Burundi nibugende mu Rwanda gukina kimwe n'u Rwanda buze mu Burundi iyo tugera mu Burundi urumva yuko icyo twagirira ingorane baraba babijejwe yuko icyo kibazo kibe mu nzira hanyuma kugira ngo haboneke ukwidagadura kumeze neza icyo nicyo kibazo nabayimbajije nari nsabye uwo mutumire iyo niyo intererano nari nsabye uwo mutumire barabe agezwe ibyo bintu by'inkino hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza murakoze
ndibaza ko mwari mwabivuze ko gato mwosubira mukamusegurira
navuze mukanya gaheze nateye akamo abarongoye ibyo bihugu baraba ingene bokugurura imiryango mu kubaka inkino n'abanonotsi kuko inkino zifite n'ururimi mpuzamakungu abantu bose batahura kandi igihe cyose ariko haraba inkino usanga atawusubira kuraba naka nabi kubera ubudasabo buba buri hagati yabo kuko iyo rero ndateye akamo abarongoye igihugu cy'u Burundi abarongoye igihugu cy'u Rwanda barabe bareke inkino zikinwe inkino zikomeze guhuza abavandimwe ababanyi beza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibibazo bizokwamaho ibibazo bizokwama babiba ariko rero ibize kubera intambamyi inkino ugwaruka eka mbere n'icyo kama kuko murabona yuko n'abanyamuziki hari atabiteramo bikomakomeye bisigaye biba hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibyo ndibaza yuko atari ikintu cyiza ariko rero ndizera yuko atari kera cyane inkino zizosubira guhuza ibihugu byacu by'u Burundi n'u Rwanda
Mwavuze kuvyerekeye umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika no makungu Didier Drogba yari muri iyo nama mukamwashoboye no kuvugana mu mutumira ko yagerageza kuraba ingene yoshobora kugira uruhara kubijanye na karere kacu hagati y'Burundi n'u Rwanda. Didier Drogba n'umuntu yagize uruhara rukomeye mu gihugu ciwe cy'amavuko cha Cote d'Ivoire gihe cyari ko gica mu bibazo. Yabaye nk'umuntu ahuza impande zose zaramwiyumvamwo kandi yavyifashemwo neza. Uretse Didier Drogba hari abandi ubona mu karere ka Afrika bashobora kugira uruhara rukomeye aho bahagaze no mu bihugu byaba birimwo amatati muri Afrika?
Ego Didier Drogba nogira ko ndanabamenyesha yuko ariwe kuva mu mwaka uheze ari cyegera cy'urongoye rino shyirahamwe mpuzamakungu rya Peace and Sport rirongowe n'umushinga na Joel Buzuna wenyine yabaye rurangiranwa mu nkino za Pantathlon Moderne. Hanyuma Didier Drogba rero nk'uko wabivuze niwe yigeze guhamagara bagenzi we igihugu ciwe cyari mu bihe bibi, arabahamagara bagenzi we arababwira bafatane kugira batere akamo abanyagihugu bari n'abanyepolitiki bari bahanganye mu ntumbero yo kubumbatira amahoro mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Kubw'ibyo rero Didier Drogba ndazi neza yuko ari nkamwe twokwitegura neza kuza mu Burundi, kuza mu Rwanda nta kibazo na kimwe byomutera. Hanyuma kandi nubamenyesha yuko hari n'abandi ba champion b'amahoro bari muri iryo shyirahamwe, hari Abanyafurika y'epfo aho rero nonagira ko ndanabamenyesha yuko nka kapiteni w'umugiseruka igihugu wa Afrika y'epfo wa rugby uherutse gutahukana igikombe cy'isi yose cyabereye mu Buyapani niwe yatahukanye agashimwe k'umushampiyo yashoboye gukora igikorwa cyakoze kuri benshi mu gihugu avukamo cya Afrika y'epfo. Abo bose ndazi neza ari nkamwe yego imiryango yo kugurugwa mu bihugu byacu aho wotse boza gushigikira izo nkino zo kurondera amahoro, izo nkino zo kurondera ubumwe hagati y'ibihugu byacu. Hanyuma hakaba hari n'abandi aho rero ndasize kurenda yuko dufite umunorosi wundi mu Burundi, hari Francine Niyosaba uwo wese ndazi yuko tumwikoze ko tutavuga ati ingo tuje mu banyagihugu ingo tuje guhagararira amahoro mu Burundi dutegura inkino zo gushyira hamwe Abarundi n'Abanyarwanda. Aho ndamaze kubigerageza, ndamaze gushika mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mu nyuma ama ekipe y'u Burundi natumiye ku munota wa nyuma bahavuye bambwira yuko bahemerewe kujya mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva nkuva nk'ibyo byari yuko byari bibabaje cyane. Hanyuma kandi ndanagerageza no kudanategura inkino hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda, hanyuma mu minsi ya vuba mbere tugeze no mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Tanzania, turabe yuko nabo bantu batamerewe neza bari mu buhungiro bogarukana umunezero biciye mu nkino. Ibyo byose biri mu migambi by'ishyirahamwe turongoye, kandi naho nyine bizera yuko abo banonotsi nabo bakinyi barurangiranwa nabo nyine baradushyigikiye mu migambi dufitiye ibihugu byo mu karere kacu.
Muravuze umugwi nserukira igihugu wa Afrika y'Epfo wa rugby watwaye igikombe cy'isi yose muri uyu mwaka. Umuntu yitegereje warabonye ingene abantu bose bahimbawe bo mu bwoko bwose bo mu bice bitandukanye no mu nzego zitandukanye mu gihugu, ni ikintu cyashimishije cyane kiri muri ibyo wari kuravuga. Aho inkino zifasha cyane kuko rugby muri Afrika y'Epfo yarizwe ko gushika vuba ko ari iy'abazungu gusa.
Icyo uvuze nicyo, kuko mu myaka yahera twarabona mu gwiseruka igihugu Afrika y'Epfo wari kugwiriyemo abazungu, ariko ubu undi urabona yuko kubera ibyo uwo mugwi washoboye gucisumba n'abazungu muri uwo mugwi. N'uwo kapiteni rero mu gwiseruka igihugu wa Afrika y'Epfo nubamenyesha yuko ari umwirabura, aho rero yahavuye agira umugambi w'igitigiri 2062. Abantu twese twaribaza ati ibyo byo nibiki? Aho rero nubamenyesha yuko ibitsinda 2062 ari byo mu guseruka igihugu wa Afrika y'Epfo washoboye gutsinda mu nkino z'isi yose zaheruka kwera mu Buyapani. Uwo mukinyi rero kapiteni wa Afrika y'Epfo nubamenyesha yuko yahabuye akoresha icyo gitigiri mu kubaka amashuri angana n'icyo gitigiri mu karere avukamwo, akarere gakenye cyane n'abana batajya mu mashuri. Aho rero ibyo byose yabikora akoresheje inkino, akagenda akababwira ati dukine hanyuma twubake amashuri. Kandi ibyo rero byarashimishije abatari bake, hari abandi benshi bariko barakora byinshi byerekana yuko inkino zishobora gusubiza hamwe abantu ata mu budasa bwabo.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jean Bosco ari ku murongo. Jean Bosco, uri he?
ndi yuhendi kumuronko mwiriwe ku ijwi rya Amerika.
Mwiriwe
ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo intererano
ikibazo ni intererano ku intererano
yego
nashima panye
alo
n'uwo mugwi canke n'iryo shirahamwe
nitukumva neza wogerageza kwigirayo ahuri nitukumva neza ku murongo umurongo wa
mezi
ubu twakumva
Hello, bandanya tumve.
Umurongo wa Jean Bosco umeze nabi turasubira kutugerageze kumuhamagara. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga dufise Jean Long ku murongo. Jean Long uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro shikiriza?
Ndarindira aho bita ku mukuru mubanze mu ndamukiriza umutumire.
Yego, arabumva.
No, akabazo ka mbere namwibaruza wenda akabanza kansubiza mbere yuko nagira wenda ibyo nza kumubaza akaza kunsubiza nyuma. Namubaza nti ese ko numvishe abanywanyi bo mu Burundi ko batangaga ibibazo bibanda cyane ku mishamiro nyo hagati y'u Rwanda n'u Burundi bakavuga ati nta nkino zikibaho zashobora kubahuza. Ese habaye nk'umukino wa competition na tuvuge wenda nk'ihiganwa ryo gushaka ikigiye kujya mu gikombe cy'isi cyangwa se cy'Afurika nabwo twabona ikipe imwe yanga kujya gusura indi n'abantu nsubiza ko ngaho kutende tubazo ndi buze kutumubaza kuri uriya muryango.
Ego mu mwishure
bimaze gushika urazi yuko ihiganwa rya sekafa ry'abafite imyaka iri munsi ya 17 ryabereye mu gihugu cy'u Burundi urwanda ntirwagitaga hanyuma kandi urazi yuko ni Kigali haheruka no mu Rwanda haheruka kubera ihiganwa rya sekafa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere umugwa Egenoro mu Burundi ntiwashoboye kugitaba. Urumva ibyo byose yuko bibohera amaboko imugongo abakinyi n'iyo migwi na cyane cyane ko muri bayifuza kuyitaba ariko rero kubera ibyo bibazo bya politike biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ugasanga ntibashoboye guhura ntibashoboye kwitaba izo nkino kumbure ibirashika ngo tubone Burundi cyangwa imigwi yo mu Burundi ihura niyo mu Rwanda mu nkino za CAF cyangwa za FIFA ariko rero twizere yuko aho bizoshikira hose ubwo uko guhangana mu bijyanye na politike biri hagati y'u Burundi bivuze babyahavuye gucyo imigwi n'abakinye cyangwa abanonotsi bashoboye guhurira mu nkino.
Jean Long, hari ikindi kibazo ufise? Wari wavuze ko hari ikindi kibazo? Jean Long ntakiri ku murongo. Jean Bosco yagarutse ku murongo wa telefone. Jean Bosco uratwumva?
Ego ndabumva neza, sinzi ko mwe murimo muranyumva namwe.
Ubu birumvikana neza. Ushikirize icyumviro kuri ushikiriza?
Nandimo mbwira umutumire kujya ushyira hamwe igihe ndarikengurutse cyane ko ari ryiza kuko ndibuka mbere ihari hari amagume muri za Kamenge, Cibitoki na za Ngagara mugabe twahuriraga kuri Centre Jeune tukajya mu nkino wasangaga ibintu abantu bari bafite amatasi byaheze abantu bishimye. Ku kibazo rero nari nsise nagomba kumubaza mbe ishyirahamwe arongoye rifise ijwi ringana gute muri ayo mashyirahamwe yandi yo ku isi ku buryo ashobora kubumvisha ingene ibi bihugu by'ababanyi byo muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari ko boza bakadufasha mu bintu by'inkino bakaba baduhuza n'ibi bihugu bindi bakaba babyinjiramo nk'uko yavuze ba Drogba ba Etofisi bakaba baza bagagira urundi ruhare mugabo bakagiramo uruhare mugabo binyuze muri iryo shyirahamwe barongoye kibazo kigira kabiri ese ngaha muri ibi bihugu bituranye Burundi u Rwanda za Kongo na Uganda niki bari gukora ko harimo impunzi nyinshi ziri mu makambi amwe ari mu gihugu hagati mu Burundi izindi ziri muri ibyo bihugu narimaze kuzondagura niki bari gukora ku buryo bamwe bazoza baza bakagenderanira bakaba babicisha muri ibyo by'inkino abari Burundi bari ha mu Burundi n'abari muri ibyo bihugu bakaba bahura mu bintu by'inkino bakaba baba bari kumwe bakasangira bakayaga neza niki baba barimo barabikoramo ibibazo nari mfite byarivyo murakoze
cyane arabishura
koze cyane ibibazo byiza hanyuma ingufu zishyira hamwe nsanzwe ndongoye kumure nifuza yuko twoza tunafashanya cyane n'iri cyamwe muzamakungu rya Peace and Sport ico rero no bamenyesha nuko ishyamwe Peace and Sport ryari sanswe rizari yategura ku mwaka amahiganwa mu karere amahiganwa bita Jeux de l'Amitié ahuza ibihugu bitatu Uburundi u Rwanda na Congo ariko rero muri iyi myaka ibiri tatu iheze nkuko nababwiye kwera ibibazo bya politike n'iby'umutekano muke byagiye biratuma nk'amahiganwa abere mu Burundi u Rwanda rutayitaba ibyo rero ugasanga no mu gihugu cy'u Rwanda nuko nyene babibona byabereye muri Congo kubera byasaba yuko u Rwanda ruca mu Burundi ntibashoboye kubyitaba ariko rero izo nkino ziracyari ko zirabandanya mu mwaka uheze mu 2018 witwa Jean Baptiste Arize n'undi mu Kinya komeye cyane mu Faransa Pascal Gentil akina urukino rwa taekwondo barashoboye gushika mu Burundi uyu mwaka naho Venice Niyongabo yarashoboye gushika mu Burundi igitega ikambere ni Makamba ariko rero nsibabaje n'ubunyene subiyemo nifuza yuko twogerageza gutorera umuti nuko naho nyene ziswe inkino za Jeux de l'Amitié ariko rero u Rwanda ntirwashoboye kuzitaba birababaje cyane kubw'ibyo rero ingufu zishyira hamwe nuko rero dushaka gufasha kugira turabe yuko amahiganwa ayinkino yo mu bihugu byacu bose abantu yeza araba atawukumiriwe kandi atawutinya mugenzi we gutyo rero tugashobora edukashobora gukoresha inkino mu gukomeza ubumwe n'amahoro hagati y'ibihugu byacu hanyuma ikibazo cya kabiri yaravuze ikibazo kijyanye n'iby'impunzi
impunzi mu makambi avuga ingene nk'abo bakinyi rurangiranwa n'abanonotsi bafasha muri icyo gikorwa bashobora kutegura nk'inkino muri ayo makambi kubahari muri ayo makambi mu byofasha nabo kurara ingene bibagira ibibazo barimo
ni icyumviro cyiza cyane no bamenyesha yuko ishyamwe ndongo ijya peaceful sport for all ni ishyamwe natani yumvire mu mwaka w'2017 mu 2018 yarashoboye gutanga ibikorwa aho nashoboye gushika mu gihugu cy'u Rwanda narafashije mu rukino rwa basketball wahuje umugwi impunzi z'abarundi ziri Kigali ni dimahama aho nashoboye mu buryo buke nari mfite kugurira n'imyambaro uwo mugwi washoboye gutahuka umugwi w'i Kigali hanyuma kandi uyu mwaka naho nari nagerageje gutegura izindi nkino ndatorondera n'ibikoresho bitandukanye kubera impunzi zitari nke ziri mu gihugu cy'u Rwanda na cyane cyane z'abarundi bambwiye yuko hari abakinnyi beza ariko rero badakina kubera ahantu bari bitoroshe narashoboye kugerageza kurondera ingene notegurirayo inkino byahavuye biba ngombwa yuko nifashisha ishyirahamwe rya Maison Shalom ukwezi kw'icumi warashoboye gutunganya ihiganwa ryitabwe n'imigwi yose y'impunzi z'abahungu n'abigeme ziri imahama kandi iryo higanwa ryagenze neza n'ubu nyene mu mwaka uza turiko turategura ihiganwa rikomeye cyane rizohuza impunzi ziri mu makamba atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda aho rero mbere nkanabamenyesha yuko turiko turagerageza kugira turabe ingene abanonotsi beza bari muri ayo makambi y'impunzi mu Rwanda canke ahandi eka mbere n'ibigi boza bari itaba nk'impunzi muri amahigana mpuzamakungu ibyo rero no ngahaye Monaco twarashoboye kubiganira n'usanzwe arongora delegation y'imigwi y'impunzi narabimubwiye kandi yarabinyemereye yarambwiye ati genda mutegure bahiganwe hanyuma turabame umwanya bashoboye gukoresha turabe ubuhinga bageze ko igero ndibaze uko mu byo nashoboye gusaba narasabye yuko no mu karere iwacu tworonka abaza baraseruka muri izo nkino na cyane cyane ariko nkagwanira yuko izo mpunzi nazo nyene n'ibyo bibazo biracyahari kumure icyo bahunze ntikiratorega umuti ariko rero ndibaze yuko ibyo byose bikoze turi hamwe yohuza izo mpunzi eka mbere n'abasigaye mu gihugu bakaza barahura tukerekana inkomedi ziva mu nkino.
Murakoze Estache ari ku murongo wa telefone. Estache uri he?
Kandi ngai bujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Nanisi chimbiro kato rakabazo kwenda
yego
muwazo mudafuta kutumire
arabumva
ndabara mukije
mahoro neza hanyuma nagomba nterenege igishira hamwe kuko igishira hamwe nanise rikese yanye rugiriza kuko twebwe tukiga muri rise hari igitega ngino zara duhuje n'ishuri zari dushaniranye hanyuma biragera neza turasubiza hamwe rero nashaka ndamubaza kubaza ubone ibishyirahamwe bihagaze hehe icyicaro hehe hanyuma ababaza icya kabiri muri we ruhara aya mareta yagira kugira ngo ashyigikire iri shyirahamwe kugira ngo ibibazo biri mu Burundi cyangwa mu Rwanda kugira ngo dusubire guhuza mwiche mwizi nina nyeni ayo mandawa shime chani mwiche mwuguru wa mwizi
mwakoze
kunga hamu gihugu cha Suede ariko kandi rikaba ryemewe ngisha mwe mpuda makungu inacho gituma rero dutegura inkino hirya no hino ku isi ndamaze gushika mu ikambi y'impunzi mu gihugu cha Afghanistan aho se twarakoresheje inishyirahamwe kugira dutegure inkino ngaho mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cha Afghanistan nkuko nababwiye twateguye kujya mu gihugu cha Tanzania muri uku kwa 12 ariko ntibyashoboye gukunda kubera ibibazo biri mu makambi y'impunzi atandukanye muri Tanzania ubu turiko tubavugana n'irindi shyamwe risanzwe ryitaye inkino mu ikambi y'impunzi riri hariya inakivari mu gihugu cha Uganda aho rero ndibaza yuko atari kera cyane mu ntango z'umwaka w'2020 aho hose tuzogerageza turabe yuko ibikorwa nk'ibyo by'inkino byokomeza muri abo bantu usanga ibijyanye n'inkino basa n'abaca babyigiza kure kubera ibihe naho babaye hanyuma kubijyanye n'abategetsi na kamo nabateye n'uwe ndabisubiriye ndateye kamo abarongo y'igihugu cy'u Burundi abarongo y'igihugu cy'u Rwanda barabe ingene inkino zihuza ibyo byo gukora ibibiri zobandanya ibibazo bijyanye na politiki bikajya ku ruhande tukaba tuzi neza yuko aho twotegura inkino zose atantambamyi ku Barundi mu gihe zoba zibereye mu Rwanda canke atantambamyi ku Banyarwanda mu gihe zoba zibereye mu Burundi aho rero ndateye akamo abantu bose babishoboye ari abera bifuza yuko dukorana ndibaza yuko ibyo byose turabishoboye ku nyigisho tumaze kuronka n'izo tumaze gutanga hatari hake turide yuko ako kamo tubateye babidufashijemo tuzoshobora kwerekana inkomedi z'inkino mu bijyanye no kugarukana amahoro n'ubumwe hagati y'abantu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga. Kwishyira hamwe mpuzamakungu Peace and Sport International yiyemeje gukoresha inkino mu kurondera amahoro no gusubiza abantu hamwe. Yagirishije inama igira ya 12 y'iminsi itatu i Monaco muri indwi turangije. Tukaba turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye, umenyesha makuru w'inkino w'Umurundi aba mu gihugu cy'u Sweden, akaba yoboye ishyirahamwe Sports for Hope, Sports for All, no kuvuga inkino zigiro, inkino kuri bose, akaba yari yitavye iyo nama. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Rukundo. Uratwumva? Rukundo, uratwumva? Rukundo. Yego. Uhamagaye urihe?
Mpamagaye ndi Ngozi
mu Burundi.
Ego Ingozi mu Burundi.
Ikibazo cy'imviro?
Bo, nakurikiranye dusanga iryo shira hamwe rifise intumbero nziza cyane. Nibyo koko inkino n'ikintu cya mbere nyamukuru gifasha mu kugarukana amahoro n'umutekano, mu kunywanisha abantu no gufasha abantu gusubiza hamwe. Kandi turiko turaraba muri ibihugu byo mu karere ndetse no hirya no hino ku isi, inkino nizo zagiye zifasha abantu gusubiza hamwe. Ariko rero naho numvise yuko iryo hangiro ari ihangiro risa nk'irikomeye cyane, ariko nkeneye nibaza nti mbega iryo shyirahamwe rifise ijwi rigera he, rifise inkomezi zingana gute ku buryo ryoshobora gutunganya inkino zigahuza igihugu n'ikindi, maze nk'ibihugu babishyamiranye bigasubiza hamwe. Aho araza kugerageza kuduha umucyo. Hanyuma ikigira kabiri yari nk'intererano ko ari ishyirahamwe gihaye intumbero nk'iyo, rigerageje kwagura imihora rigakorana n'aya mashyirahamwe mpuzamakungu y'inkino, yatunganije inkino bagafashanya. Ndabona byoshobora gufasha nka za FIFA, za CAF, hamwe n'amashyirahamwe ajyajwe inkino mu bihugu. Muri icyo gihe byoshoboka yuko hatunganye inkino byoroshye, kuko byaba byatunganijwe mu buryo buri mu minwe y'icyo gihugu cyangwa ibyo bihugu biba byaramutse bihura.
Yego.
Murakoze cyane, ibyo nibyo byiyumviro na Linfis.
Murakoze. Derrick?
Murakoze cyane, nico ni cyiyumviro twiza cy'uwo munywanyi wa w'ijwi rya Amerika. Icyo rero ibyo nari nabivuze mu kanya, ibyo tumaze gutangura gukora ni bukebuke n'urugendo rubandanya, ariko nababwiye yuko ndabye abo twashoboye guhura, abo twashoboye kuganira, hari n'abarongoye n'abari baje baserukira icyamwe mpuzamakungu gitaho impunzi hashtag. Nabo nyene twarababwiye, turabereka ibikorwa dusanzwe dukora, turabereka imigambi dusanzwe dufite. Nabo nyene barayishyigikiye cyane, ni nacyo gituma ubu bariko baradufasha batwugurira imiryango ku barongoye ishyirahamwe hashtag mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cya Uganda, kugira turabe yuko twokwindirayo ata nkomanzi. Hanyuma aho nababwiye mpagaze cyane ni hagati y'igihugu mvukamo cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Aho rero birababaje cyane burero nabutanze amahiganwa yagiye araba, ibyo bihugu bibiri ntibyitabe ayo mahiganwa kubera bere mu kindi gihugu. Ariko rero nko mu 2008 si kure cyane, ni mu mwaka uheze nge nari mu gihugu cya Maroc mu nkino za cyane, hari urukino rwa CAF rwahuje umugwi wa Ligue Burundi n'umugwi wa Rayon Sports mu gihugu cy'u Rwanda. Urwo rukino rwa mbere rwabereye i Kigali, ariko narafashe indege umunsi umwe ndanyarukira i Kigali kuraba urwo rukino. Iyo ni ya akarorero keza k'ingene inkino zihuza, kandi bado hagati y'u Burundi n'u Rwanda byari bimaze gutangura. kandi ukino gwabere mu gihugu cy'u Burundi Rayon Sports yabitabye kandi nta ningorane arabakiye cyangwa abaguherekeje bigeze bagira mu gihugu cy'u Rwanda ariko rero mu nyuma mwumvise yuko hari amahiganwa agiye araba ibyo bihugu bitigeze biba nigeze kugira n'amahirwe njya mu bategura ihiganwa rya Kigali International Marathon tuguma twiteze abatutsi b'u Burundi babuze yuko ata buryo bafise ndavuga n'abarundi babishoboye yuko boterera abanotsi bakaza gushika ku munota wa nyuma tuzi yuko baza ariko ntibaje murumva yuko ibyo byose bigira muri menshi abanonotsi n'abakinyi
yego David aratwakuye David uratwumva David
ndabumva cyane
yego ufite ikibazo baza umutumire yego
hanyuma itambere mera onda abantu nshimire Eric kuba yitabiriye umutumirwa hanyuma nkakomeza mvuga ni nubwo wenda ibihugu byacu babitabanye neza cyangwa bitumvikana ariko iyo twebwe abaturage cyangwa se rubanda rwacu tumvishwa ari abandi banyagihugu bagerageza guharanira amahoro twumva ari ibintu byiza gusa akabazo na entite nifuzaga kumubaza ese mu gihe uwo muryango umaze cyangwa se iyo Sport International imaze ikora akabazo ka kabiri yavuze yuko ngo yatse impushya zo kuba yaza mu Rwanda mu nkambi z'impunzi Tanzania ho ngo baramwangiye ariko mu Rwanda ntabwo yatubwiye niba baramwangiye nabo niba baremeye ntabwo yatubwiye hanyuma akabazo ka gatatu ndasorezaho nako nifuzaga kumubaza ese mu mirimo yabo bakora ko ari imirimo isaba ubwitange kandi bagashoramo n'amafaranga ese abaterankunga bahe ese hari ubwo wenda hari leta runaka yabibashyigikiye muri icyo gikorwa cyiza bakora cyo guhuza ibihugu bifashishije nagira ngo wenda namara umwanya abandi bakaza kubura umwanya ansubize wenda kuwucunga
murakoze
nuko mu Rwanda intambamye twagize nuko ntushobora kwiyadukiza ngo ugemeye kandi impunzi ni byiza yuko uta mu nzego zibijejwe ugasaba uruhusha hanyuma hari igihe byari bigiye gufata igihe kinini mu nyuma canca kwishyirahamwe ya Maison Shalom ni ishyirahamwe ntihenze ryavuka mu gihugu cy'u Burundi ariko ni ishyirahamwe mpuzamakungu riri ritanzwe rifite ibikorwa rikorera imahama iryo shyirahamwe narashoboye kuryikora ko rirambwiye yuko atabijyanye na n'inkino basanzwe bakora ariko mu nyuma barabinyemerera kandi naragiye ndatanguza icyo gikorwa kandi cyasozerewe neza mu kwezi guheze hanyuma mu gihugu cya Tanzania twari dufite umugambi wo kujyayo ariko ntibyakunze byakunze kubera murazi yuko hamaze iminsi hari ibibazo by'impunzi zishaka gutaha n'izidashaka gutaha ibyo rero twaciye tuba turabangiriye hanyuma muri kino gihe naho ahanyene Monaco twahora twarashoboye kuganira n'uwari yasorokiye hashtag aratwemerera kuduha contact z'abatwara hashtag mu gihugu cya Uganda kugira tujye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale ibyo byose turiko turabiraba na cyane cyane mwumvise yuko aho turiko tujya mu nkambi z'impunzi amakambi usanga akunda kugira ibibazo by'ibyo by'ibikorwa bijyanye n'inkino cyangwa ibindi bikorwa bijyanye no kwinezereza ibyo rero nibyo turiko dufite mu migambi yacu hanyuma ikindi nacyo mu Burundi ndibaza yuko atakitubuza kujyayo kudojayo vuba cyane na cyane cyane mwumvise yuko intumbero dufite ari ukuraba yuko ibyabaye hagati y'Uburusiya na Ukraine ibyabaye hagati ya Korea y'Amajyepfo n'iya ruguru n'ibyabaye hagati ya Turikiya n'Ubugiriki natwe nanjye ndifuza yuko twabibona hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu ikoraniro kaminuza rizoba mu mwaka uza rya Peace and Sport tuze tubone inkino abarundi n'abanyarwanda bazoba batumiwemo kwaze berekane ku rwego mpuzamakungu yuko naho ibibazo byohaba inkino zishobora guhuza iyo rero niyo ntumbero dufite
yego Mugisha uratwumva Mugisha uratwumva alo Mugisha
alo
yego uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe ikibazo icyumviro
neza cyane
yego
Hello?
Yego, ufisikibazo ichi mviro? Alo, uratwumva? Alo, alo. Mugisha ntashobora kutwumva ku murongo wa telefone. Iri shyirahamwe twari ko turavuga Peace and Sport International rikora ibintu byinshi cyane ndabona rifise n'uruhara mu gukoresha ibyerekeye inkino twavuze ku bijyanye n'amahoro ariko rirafasha n'abana bari bagizwe abasirikare mu bihugu bitandukanye rirafasha impfubyi zo mu ngwano rigafasha n'aba impunzi mu korohereza nko gushobora kuronka kuja mu mashure nko ku bana bari muri aya makambi y'impunzi canke n'abakuze ko gukoresha inkino ari ikintu gikomeye cyane gishobora kugira kuvamwo umwimbu kikaboneka ko gifasha cyane muri ibyo bikorwa byose bitandukanye mubibona gute ku bijyanye n'iryo shyirahamwe rifise igihagararo gikomeye mwabuze ko rikorana nayo yandi mashyirahamwe akomakomeye nka za HSE n'andi mashyirahamwe mwo bisigura
urakoze cyane Peace and Sport nkuko mwabyumvise rimaze imyaka 12 ributse hanyuma kandi n'ishyamwe mpuzamakungu koko n'ishyamwe rifise igihagararo gikomeye risanzwe rifise icyicaro mu gihugu kimwe mu bihugu bikomeye kambere none abamenyesha yuko na Prince Albert wa kabiri wa Monaco na wenyine niwe bita nka patron w'iryo shyirahamwe murumva yuko ari ishyamwe rikomeye hanyuma ni nacyo gituma usanga ko ridodoye ridashobora kwagirwa no bamenyesha yuko muri rino kamera rino koraniro nyene ryaheruka no bamenyesha yuko Peace and Sport yongeye gusinyanira amasezerano n'ishyamwe mpuzamakungu rya UNESCO aho rero urumva yuko ari ishyamwe risanzwe rifasha mu bijyanye n'imibano bijyanye n'akaranga aho rero urumva yuko ari ishyamwe rikomeye ikaba rifitaniye kandi n'ubucuti n'amashyirahamwe akomakomeye nka ya mpuzamakungu ya ONU cyo kimwe ni mashyirahamwe y'abikorewe ibyabo usanga atanga uburyo butari bubuke kugira umure izo nkino n'ingendo z'abo bashampiyo b'amahoro zishobore gushoboka ata nkomanzi aho rero nkanabamenyeshe yuko nabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu y'inkino zitari nke ku isi yose zisanzwe basanzwe bakorana cyane n'ishyamwe Peace and Sport.
Murakoze Louis Michel ari ku murongo wa telefone. Louis Michel uratwumva? Ego ikibazo ikiyumvira unyarutse
akabazo kiti
ego ushiki ego
wose ni trend ya gabiro aba no wose bakoze kuvuga bavuze gakirya ndani burundi hagatanda ego
alo
ego ushiki
ego ndabumva muvuge
uri kumwe
ego
Louis Michel kiri kumwe ndakumva
ego ndabumva mushikirize muratwumva mushikirize icyumviro cyanyu radio Ijwi d'Amerika umurongo wa Louis Michel ntumeze neza iryo shyirahamwe Peace and Sports International ikoraniro rikwirikira rizobera he
no kaminuza ntibavuze aho rizobera ariko rero rizotegezwa kuba nibyo rikunda kubera hano iburaya mu gisagara cya Monaco ariko rero no bameke nko mu mwaka uheze iryo shyirahamwe ryabereye mu gihugu cy'Ubugiriki hanyuma mu 2014 nihenze ryabereye hariya mu gihugu cy'Urusiya murumva yuko rikunze kubera mu bihugu bitandukanye ariko rero kenshi ribera mu gisagara cya Monaco ari naho risanzwe rifite icyicaro
hari uko iryo shyirahamwe ryoshobora kugirisha amanama mu bindi bihugu bitandukanye birimwo nk'ibyo bibazo kugira ryegere abo rishaka gufasha
cyane risanzwe rifise rifise imigambi y'amaproje mu bihugu bitandukanye muri za Mali za Cote d'Ivoire kambere naho hafi mu gihugu cya Congo yushyiramwe rifise imigambi risanzwe rihakorera aho rero sisize de Kureno na hariya mu bihugu by'Abarabu za Afghanistan za Turkiya mu Bugiriki n'ahandi hatari hake ku isi aho rero usanga mbere ahanini rinatanga n'inyigisho ahanini kuko nabamenyesha yuko mu kwezi k'umunani iryo shyirahamwe ryari ngaho mu gihugu cy'Uburundi riri kumwe n'umunonotsi Venice niyo ngabo barashoboye gutanga inyigisho kuko bitaba educateur bijyanye n'ingingo abo mbere bahavuye bitaba educateur b'amahoro abigisha b'inkino b'inkino b'amahoro bice mu nkino.
Ndabona iryo shyirahamwe rigerageza no kuvugana n'abanyepolitike n'amareta kugira ngo rigerageze kubumvisha uruhara ruboneka rw'inkino zishobora gufasha mu mugambi w'amahoro. Mubona hari intambwe rigira?
Ego cyane aho rero nabamenyesha yuko rino mumura ya ma conference muri aya manama yino yari no shyirahamwe barakunze gutumira n'abanyapolitike kamena n'abarongoye ibihugu. Nabamenyesha yuko uyu mwaka urongoye igihugu cya Kosovo yari ngaha aho mbere na wenyine yashimiwe mu ruhara yagize mu guhuza ibisagara bibiri byo mu gihugu kimwe bicacana uwaka mu bijyanye na politike. Ariko rero kwera uruhara bagize kugira inkino zishobore guhuza ibyo bisagara bibiri nacyo gituma rero uwarongoye icyo gihugu cya Kosovo yahaburiye atumigwa. Nabamenyesha yuko abarongoye igihugu cya n'igihugu cy'Uburundi cyarigeze gutumirwa mu 2011 ntihenze urongo igihugu cy'Uburundi Petero Nkurunziza yarashoboye kwitaba iryo ikoraniro nk'iryo kubera uruhara yagize muri za nkino akunda gukina n'abanyagihugu na cyane cyane na za nkino zihuza ubushikanganyo butandukanye mu Burundi kuko ibyo byose atabyemeje ntibishobora kuba. Ariko na wenyine yarahawe agashimwe kuko yaharaniye amahoro biciye muri izo nkino na cyane cyane muri uko guhura abicishije mu nkino.
Twobwira ariko baratwumviza ko iryo shyirahamwe Peace and Sports International ari shyirahamwe ritagira uruhande ryegamiye ko ryigenga. Icyo ni ikintu gikomeye mu gikorwa cyacu.
Yego cyane, uko niko biri.
Hari akajambo ka nyuma turasigaje nk'imisegonda mikeyi washikiriza.
Nagira ubwa mbere nshimire cyane Radio Ijwi rya Amerika ryemeye kuduha kano kajyo kandi nkizera yuko rizobandanya rinadushyigikira muri ino migambi dufite yo guhuza abantu biciye mu nkino. Hanyuma ikindi nacyo ngatera akamo ugwaruka rwo mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda cyane cyane bariko baratwumviriza muri uno mwanya bareke kwiruka inyuma no gucanamwo kubera inyungu za bamwe mu bijyanye na politike ahubwo nyabuna bagwize ibyo bashyira hamwe. Aho rero nkaba ku bwanjye nivugiye bagakoresha inkino muri iyo migambi. Aho rero ngatera kambo ka nyuma abarongoye ibyo bihugu na cyane cyane mu bijyanye n'igihe kubwira bazikoreshe mu gushyira hamwe abantu. Murakoze cyane.
Murakoze ya mutumire wacu Steve Derrick ndize umenyesha makuru w'inkino w'umurundi aba mu Sweden akaba yoboye ishyirahamwe Sports for Hope, Sports for All akaba yari yitavye inama igiri ya 12 y'ishyirahamwe Peace and Sports International ryiyemeje gukoresha inkino mu kurondera amahoro no gusubiza abantu hamwe. Iyo nama ikaba yari yabereye i Monaco. Turashimiye rero mwese mwagize uruhara muri iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ivyiyumviro namwe mukunda Radio Ijwi rya Amerika. Timutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave.